bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchute bakunzi muteza amatwi ibiganiro vya radio ya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vya uno mwanya ikaze kuri mwese
bebe barayimbye muri mawose w'imyumba twarawukunkumura nikanguye mu gitondo sanga muri mawose bakunkube nikera muri ukwezi kuri 12
arabaza ko twebo duharage waturimye asanga baturandagwe baruswara.
Aba ni bamwe mu banyagihugu muri zone Muyira ya commune Kanyosha mu gihugu cy'u Burundi Bujumbura bidogera ubusuma bukabije burangwa muri ako karere co kimwe iyo nkuru co kimwe niyerekeye ishirwaho ry'abazorongora imirwi y'amatora mu makomune yo mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi. Turazigaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Ngere ndabahikaza makuru tubafitiye muri kano kanya tuyahere mu gisagara cha Bujumbura mu Burundi neza na neza muri commune Muyira ya commune Kanyosha ivugwamwo ubusuma bwa bayindanse abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika riraniga inkuru tubazumenyesha makuru wacu Bujumbura Fidelite ishatse.
Muri iyo misozi ihanamiye gisagara cha Bujumbura ubusuma bwa rimonogoje
bebe barayimbye muri mawose w'imyumba twarawukunkumura nikanguye mu gitondo sanga muri mawose bakunkube nikera muri ukwezi kuri 12
arabaza ko twebo duharage waturimye gasanga baturandagwe barutwara twimbaje dufise gasanga batwaye tugore bagatwara none gashahumva dukore
kiretse ubusuma bwo mirima ikana mu mazu abasuma barashikayo mu kiringo cindwi zibiri imihanyire nga 10 iramaze kwibwa nibizi Jane numwe wakuru mitumba umunani igize zone Muyira
baguma bomora amazu biburukomba amazi byo mu nzu nta nakimwe basigaza yabisafuriya ryabisahani zabimpuzu byose baratwara nka ku mutumba wa Kavumu nifise amazu ashika ku 12 basa huirukomba amazi.
Zone Muyira iri ku metero biri mu 20 uva hagati ku mugwa mukuru w'u Burundi mu bayibamwo hari abatari bake bisumamwo ibujumbura haba mu kubaka amazu canke mu kudandaza ivyo bavanye mu misozi. Hagataho haraheze iminsi abadandaza ivyo batembereza ku mitwe barahagaritswe eka nabo baka bamenyesha yuko atakazi bagifise kubera ubukene bwateye inzara. Niyo rero aho twavuganye bavuga yuko itera ubusuma
ubuge ukora nk'urunganwe guyiba n'abana bakiri bato kabisa hari abata amashuri ku bibazo by'inzara byinshi bituka ku bukene
urumva abo bana biba cyangwa nyaba ari umuntu akuze biba bitumwe n'inzara kuri atakano taronka ko kuza gusumisa
kuko twaruse mu bana natwe tukira dutangure kwiba kuko hatwaruse aho urabara dufata imiyaga umuntu atsinjira mu mangazini tuzofata isashe
none warufise icyo ukora zikacho kigutunza rero wakuru twufungura ntusubire kuturonka ntusubire kuronka ka kazi umva haragana ko kwihangana birangira ukavuga ati jewe bishitse wosanga inzu bazimenya
bigeze ko yone baravuga ati umuntu akwiye gusobanza akigumye niba wijeje uyu munsi ezu kiburya muri iki gice bigahera hazose kawo wifuza aho za kuyiba hande utazogera na kuyiba kugaruka.
Ikibabaza abanyamuyira mbere batuye ijuru rya Amerika nuko niyo bishitse abasumo bagafatwa batamara mu gasho kabiri
nuko babatwara mutungane ntunye babarekuye n'abasuma biba nti babahana nico gitwa busangwa bwabwiyonge yabahado wivye njya nabandi bona hakarore none ugenda je n'undi mukesho yenda musangaho ratwanda mu cyamenyo eh ashaka kangogo ashaka mu cyamenyo no mwifatiye naho uracenda kugira ngo iki oyo bishobere gukunkomora.
Aya makuru aremezwa kandi n'abarongoye intwaro wowe guko hasi Jean Nibitse
kwarigeze kubafata mu minsi heze bivye bafatiwe mu gipatiri ahantu hitwa kuri campus Kiriri bariko babomora ivyuma ibiyo babafashe barabafunga baratangajwe n'ukuntu twagiye tubona haheze indwi imwe kundwi igira kabiri abana turi kumwe nabo no kuvuga abanyagihugu bamaze kwidoga ko bibwa abana babivye canke ababivye bose ntibahanwe naho twe tuguma dusemera ati yamara umuntu afashwe no kumushikiriza ubutungane none ubu bavuze yuko uwo bazofata ariko ari babo n'abanyagihugu rero turongoye ko bazomwihanira kubira ubutungane butahana bikwiye ngo bubahashe.
Mu gipolisi ku bwabo gufatwa ni kimwe kwagirwa n'icaha ni kindi. Commissaire de police Alain Gombonyoni yivuze mu kiganiro yahaba amenyesha makuru igihe ariko aramenyekanisha ibyarangwa n'ubushiranganje arongoye rw'umutekano mu mpera z'ukwezi kw'12.
Iyo bafasha abantu mu rwinshi si ukuvuga ko bose baba bagirwa n'icaha baba bikekwa ku icaha hagize rero abarekugwa birasigurika yuko abo intahi bayasobanuye neza bakabona yuko abo atakibagiye atakibagira rero umuntu babarenganije bafungiye ubusa iyo abapolisi babaye hafi abihaniye barafatwa badafashwe na hamankete akabako kwihanira kirazira
mu gihugu cy'u Burundi ingendo kwihanira iribonekeje no mu mwaka uheze akayoroka hafi nako mu mezi abiri ya nyuma yo mu 2017 aho umuntu yicishijwe amahiri mu mwaka w'igisagara cha Bujumbura mu komini ya Muha zone Kanyosha ahogwa ubusuma hari nabandi bana babiri baciwe ibikonjo hagati mu gihugu mu ntara ya Gitega bagizwe nabo nyene ubusuma bwo mu mirima mu ntara ya Bujumbura Fidelite ishatse icyo gya Amerika
Tuwaza kugaruka gato mu gisagara cha Bujumbura tubabwira ivyerekeye amatora ariko imbere yaho tubanze tunyarukire gato muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo amunzi z'abarundi zahungireye muri Kamanyura mu majepfo y'umuji wa Bukavu zitangaza ko zugarijwe n'inzara yatewe n'uko ishamwe gita himunzi RCR ryahagaritse imfashanyo y'ibifungurwa ryabaha umunyamakuru wacu muri Kongo Vedaste Ngabo aratubandaniriza ino nkuru
Inzara ivugwa muri iyi nkambi igaragarira n'amaso y'abagana aho izi mpunzi zikambitse mu Kamanyura aho usanga mu marembo y'iyi nkambi hari impunzi zigurisha bimwe mu bikoresho byo mu mazu n'abaturage b'abakongomani kugira ngo zibone amaramuko
nyine twagurishije na makinga ngatugurisha n'amamatera yose turagurisha kubera inzara nyine
nkiri ya ni matera iri ku isoko nkiri ya matera bampaye ibihumbi 20 yari iciye ibihumbi 50 kubera inzara nyine
aha nta kintu na kimwe tutagurisha ibintu byose turabigurisha guhera ku masafuriya je nkanje ni impunzi ndose uyimwe andayigurisha kubera ahenzara ni nyinshi nisa hani ndira ko nashaka kuyigurisha hasiyere no kuvuga nta kintu na kimwe kiduha
abandi nabo bagenda basaranganya ibiribwa bike basigaranye mu mazu
twahora duteka mu masafuri ya manini kuko fise nk'umuryango w'abantu 10 wacyuteka mu isafuri ya nyene ubona kubagaburira kuko injya zaraboneka tugafungura tugahaga ariko ubu cyugabanya no gicanye ariko aramarira ubwo twasigaranye
umuvugizi w'impunzi z'abarundi ziri Kamanyura dio nizinyandwi yabwiye ijwi rya Amerika ko bafite ikibazo cy'inzara kuko ibiribwa bari basanzwe bafungura hase rimaze icyumweru cyose ibihagaritse kubera yuko banze ubusabe bw'iryo shiramwe ryo kubarugwa hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga ihagarikwa ry'inkunga y'ibiribwa n'inkwi ndetse n'ubuvuzi ishiramwe rya hase ryari risanzwe ritanga Kamanyura kaba riteye impungenge impunzi ziyakambitse
mu gihe atacokorwa muri iyi minsi ya vuba cerekanye no kutugarukira ku bintu byo gufungura abantu bashobora gufa ku bwinshi kandi nta kuko nibyo turiko turabona batanguye kugwara bagwariye mu nzara rero kubera nta mikoro dufise twebwe twasaba basi baze baduterere mu guhamba abacu mu gihe botangura kwicwa n'inzara cane cane habuze amaserikaye baduhe n'ivyo birago kuko twe nta kintu cy'uburyo dusigaranye muri ikamini twe twahora twimenya byose
tumaze gushanga haturugoranye nta usohoka gucingero turi impo mu gasho teka no kugiye gucingero mu banyagihugu mugero tutaza gucingero inzara turayifise biragaragara
mu kiganiro ubuyobozi bwa SR mu mujyi wa Bukavu bwagiranye n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone bwirinze ko dufata amajwi ariko bwemeza yuko bahagaritse imfashanyo bari basanzwe batanga ku mpunzi z'abarundi ziri mu Kamanyura usibye ubufasha bw'amazi bazisigiye kugeza tariki ya 28 y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2018 ubuyobozi bwa SR Bukavu bukomeza kugaragaza ko impunzi zakenera imfashanyo izajya mu nkambi z'agateganyo ikakirwa kimwe n'izindi impunzi z'abarundi SR isanzwe ifasha shirizayo mbere yuko zijanwa mu nkambi yo mu Rusenda n'imurongwe ziri mu karere ka Fizi mu gihe aseri ihagaritse imfashanyo abayobozi b'izimpunzi ziri mu Kamanyura basaba abandi bagira neza ko babagoboka kugira ngo barengere ubuzima bw'impunzi bayoboye
tusaba abagira neza ni ukuvuga n'amareta ibihugu byumva byoshobora kwakira umuntu nka twebwe atemere yo biometri turatakambye turasemereye turakomya kamo kugira ngo baze badutabare batujani wabo twebwe dusaba aho twirimira nta kindi kintu kirenze ngaho dusaba duhe baheza batwere kitongo twigiremo turime gorore gushikaho tutubona umutekano kwiye mu gihugu cy'amavukiro yacu dusabe gusubira iwacu
rero twashaka gusaba uyo wese yumva azi umuntu icarico kuko mu minsi yaheze baratwagirije ngo turabarobere uno munsi umuntu ari karibaza mbega ko ninzara yica twe nta kigwanisho badusanganye nta muntu numwe kuva dushitse Kamanyura aratwitwara avuge ko twamukoreye ikibi none uno munsi ko batwicisha inzara bataniye he nico kirobere ni kuvuga ngo nibahaguruke baha uyo wese afise umutima w'ikigongwe agarukira iki gihugu cy'Imana kiri ngaha azobagize neza Imana izo bimuhembera
inkambi yo mu Kamanyura irimo impunzi z'abarundi zigera ku 3000 zigendera ku myizerere ishingiye ku mukobwa zivuga yuko ari umuhanuzi uzwi ku izina rya Ngenda ku Mana Zebia ndatse ngabo ku bwijwi rya Amerika mu Kamanyura mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Twongere dusubire mu Burundi, aho umugujeje gutegura amatora ku rwego rw'ico gihugu kuri wa gatatu washize ahabona abazorongora imirwi y'amatora makomine mu gisagara ca Bujumbura. Ibindi kuri no nkuru n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Bujumbura, Diane Ndonse.
Kuri uyu wa gatatu niho hashingwa imigwi y'abazokurikirana ibikorwa byo gutora ibwirizwa shingiro bizoba mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka mu makomine yo mu gisagara cha Bujumbura. Ikomine imwe uko ari amakomine atatu ifise umugwi w'abantu batanu, bose hamwe ni 15 batowe mu madosiye amajana 538 y'abari basavye kuja muri iyo migwi. Abagabo n'umunani bagizwe na batanu b'abahutu hamwe na batatu bo mu bwoko bw'abatutsi. Abakenyezi nabo ni indwi, bane b'abahutu hamwe na batatu b'abatutsi. Urongo y'umugwi ujejwe gutunganya amatora mu gisagara cha Bujumbura, Terence Bizimana, yasiguye ko hisunzwe amategeko asanzwe ari mu ibwirizwa shingiro.
Zo dosye rero duje kuzugurura duca duja mu gihugu rero nyezina cyo kuraba rero twisunzwe amategeko zama nk'ingingo y'ijana 34 yo mu bwiza shingiro tekanya yuko abahutu batsa kuba 63%, atutsi 40%, abagore n'imiburiburi 30%. Ico rero cha 30% twe twakoreko cyane uko murazi neza yuko hari abantu bavuga ati nyabuna nyabuna hariya mwaduha abagore benshi, ariko twebwe iteko itubwira n'imiburiburi n'ukuvuga ko basho kuba benshi ariko bataba n'imiburiburi munsi ya 30%. Hanyuma ico rero twagikoze turikorera ko turaraba ku equilibre abahutu batutsi ibiki n'ibiki byose ntara murazi ko 13 avo amazone 13.
Abatowe baje bava mu mugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi, Amizero y'Abarundi, umugambwe Ipona Fode Bunyakuri iragi ryandadaye, amashiramwe yigenga hamwe n'abatanzwe n'abajejwe intwaro. Ariko rero iki gikorwa nticashimwe na bose. Bamwe mu bo mu mashiramwe adaharanira inyungu za politike bavuga ko batahawe ikibanza gikwiye. Gerard Hakizimana arongoye ishirahamwe rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama.
Ivyabaye no munsi twebwe ntacu tuvuga ko kinini cyane, ariko kimico tuvuga nuko imigambwe isa nigomba kuvyigarurira mu minwe aho biboneka ko amashami yigenga dahabwa ikibanza gikwiye muri bene iyo migwi, kandi ari nayo yategeza kuvuga ibintu ko biri, ari nayo adahengama mu byaje na politiki, kuko usanga keshi atandi byicaro bya politiki turiko turaharanira mu byo dukora.
Urongoye SP mu gisagara cha Bujumbura Terence Bizimana avuga ko uwumva ko yoba yararenganijwe afise uburenganzira bwo gusaba akarenganurwa mu kiringo c'imitsi tarenga itatu.
Kuva uyu munsi twebwe mu biro tuhari amasaha yose, bikeneye ko mudukoresha n'ijoro tuzaba tuhari, kuko tuhari kwa mwebwe dukeneye ko mutuzanira amadosiye amarekamasho yanyu muyazane mufise imitsi itatu, 13 zirenze na rekamasho zose kandi gutora kuko cyaduye mu gikorwa cy'ugushiraho bwegu urutonde ntabanduka kugira ngo byo kwitegure irahira ryabo maze ikorwa cy'igihugu tugitangure, hanyuma dukore nk'uko igihugu kivyifuza nk'uko mwebwe abanyagihugu muvyifuza.
Umuvugizi w'umugwi Seni ujejwe gutunganya amatora mu gihugu Prosper Ntagwamiye amenyesha ko iyi migwi ifise ikiringo cy'amezi atandatu. Tukibutsa ko igikorwa bashiriweho citoranye zina kizokogwa mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Ayo bamwe mu mashirahamwe yigenga hamwe n'abatavuga rumwe na leta biyamiriza. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakenuye Ijwi rya Amerika rero risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro tubafitiye kuri kano kanya tukabibandaniriza ku kiganiro ntorere kazoza ka studio Ijambo i Bujumbura mu Burundi.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza aliko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza?
Eh, erega mwarasizo ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza,
ntorere kazoza.
Bakunze bikiyago cha politiki Nurere Kazoza cha studio Ijambo kisamiranira hano ku Ijwi rya Amerika. Jerome Niyonzima ndabaramutse nongera ndabahikaze kandi abipfuriza n'umwaka muhire w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Mu kiyago cha politiki Nurere Kazoza uno munsi twashimye kugaruka ku bibazo n'inyishu umukuru w'igihugu yahaye abamenyesha makuru mu gusozera umwaka mu kiganiro yagiriye mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi. Muri kino gice tugashimikira ku bibazo vyerekeye politike n'imigenderanire. Utangura gufata ijambo ni Thierry Kitamoya wo kuri radio nkuru y'igihugu.
Haherutse kuba amatora mu nama nshinga amateka ya Afrika y'ubuseruko, aho batora umukuru w'iyo nama. Mugabo abashinga amateka b'abarundi ntibitavye ayo matora tukimwe ndetse n'abatanzania, ariko mu nyuma twarumvise ko abatanzania bahavuye bisubira ko baravuga yuko bemeye ibyavuye muri ayo matora. Mbega abarundi mu gihe hoguma uwo munyarwanda Rwanda tuzoguma twitabaye ibikorwa by'iyo nama tutabyitabye ingaruka mu buni shobora kuba izoba iyahe.
Ibijyanye no gukunda tuhagaze tuvuga yuko uwo batoye ntitumwemera kuko ntiyaciye amategeko, kandi tuvuga yuko twamaze kubyandika tukakurikirana ukuntu byagenze kugira ngo turabe ukuntu tuyubahiriza. Bakazora mu kabice kuri n'ibyo bazodusigura abarundi tutabwo n'abarundi tubabwira ati badusigure ko byagenze ukubera ikindi nicho rero niba dutange niba duha inyishu zumvikana tuzotubandanye, niba tutazumvikana nazo tuzokoma tubabwira tuti kino gikorwa nshakoze neza kandi ngo bane kwitwara twa kwitwara.
Ibijanye n'imigenderanire, haraheze imyaka ibiri u Burundi n'u Rwanda tutabanye neza, bikaba ndetse byaragize n'ingaruka ku mibereho y'abanyarwanda n'abarundi cyane cyane abanyagihugu bato bato. Mbega gushika n'uno munsi twofata yuko ingendo y'u Rwanda iracari yayindi, u Burundi turacari hahandi, ntacyo bakiyobwira kugwa kugira ngo turabe yuko imigenderanire yosubira kunaguka.
Iyo habaye kutumvikana umuntu yagize akabazo ateza ubundi aryakibura akamwegera ati yamara turabe ku bintu byohera ngo twararindire yuko aho kuhera bitera byunyuka tujye turaba. None nko umuntu abitsa abantu bashatse gutimbaza ubutegetsi mwo bana gute ibyo uno munsi bashaka kudakunda gutorika umuti bwa muri Kazoza turabyerekana tiraha abamwe abagize ibintu n'ibi ugasomborutso twarakihanganiye n'ibi twebwe twabishimira amakungu ati no bintu urubanza muze mu ruce. Uno munsi ashaka kudakunda mbwa muri Kazoza na kimwe kiba tutezwa n'ingorane ni gucu Rwanda tutabika tutamenyeye tutabika tuzumenyesha abakungu twebwe abarundi dufite mu buryo tugenda ubwitonzi ntabwo dutwara dutwarira hejuru.
Nitwa Christine Kamikazi, nkorera ikinyamakuru Iwacu. Mwaratanguje umugambi wo guhinyanyura ibwirizwa shingiro. Ni mu gihe ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro riri mu ngingo zitumvikanywe ko mu biganiro biherutse kubera yarusha ko none mwahisemwo gutanguza uwo mugambi utarumvikanywa ko n'abari mu biganiro, ni ukuvuga yuko mutiteguriye gukurikiza ibizova muri ibyo biganiro. Muri make ibyo biganiro bibera hanze mu biha ikibanza iki. Murakoze.
Kujya ibwirizwa shingiro yavuze yuko twafashe ingendo yo kuri inyanywa kandi hakira abantu bakiganira ibiganiro si by'uno munsi kandi si by'ibyeje zo bantare. Icyo twabwira ni uko kandi na mwemwe nk'abamenyesha amakuru ari mugomba kuza murabaza ibibazo namwe mubizi muzi inyishu yabyo. Ibi bijya guhinyanyurwa ibyo bashingiro byatangwa mu mwaka w'2012. Ibiganiro ni iby'abarundi kandi umurundi wese angana n'uwundi. Ibisigura yuko n'umurundi uri hanze dusumba abarundi bari mu Burundi. Reka da hageze ubwo iby'igihugu umukuru w'igihugu angana n'umurinyi n'umworozi kuko igihugu cyacu twese kuzorangwa n'uko uhagaze muri Amerika cyangwa i Buraya musumba abarundi bose. Nibaza neza yuko ari ukuzimira ngaho iyo uhageze kubona ineza y'igihugu turi mu gihe cya demokarasi abene igihugu bese bashize none abandi bashira. Muze mubaze ibyabaye tubi nayo kwikukira ibyo mubona byabaye ejo bundi ko byanjye bibona itandatu na gatanu ko byagenze no cya na gatatu ni ko byagenze ibyo na gatanu ko byagenze ibyo na cumi ni ko byagenze ibyo na cumi na gatanu ni ko byagenze. None dufite ikibazo kibonesha amaso yawe ucuye inda yuko hari izindi nyinshi ugomba kurundira kandi nyinshi zimaze kugaragara kuri abantu batere kwa ikinjijaye n'amatora mu gucacu kuri kandi abantu twamaze gutora umuti yuko izongeye ndo ari zo guhasha mu masezerano ya Arusha ije rubikaneza yuko rero ibintu bijaye no ku n'ibiganiro byo hanze ibiganiro nyamukuru byabaye ngaza cy'ubwenge cy'igihugu byakozwe n'ibiganiro byakozwe tutaraje n'amatora ya 2015 bijya byakozwe mu Kayanza ya Mafedo Ute ibiki byakozwe n'abashinga amateka n'abakimuza amateka bose barashikiriza aho ni byanakozwe mu gutunganya mugambi w'igihugu umutekano cyangwa mugambi w'igihugu ngo bagiture byose ari ibintu byasabwa bizotuma ibizwa shingiro rihinduka leta iki gihe cyo kwishyira mu ngiro rero tukwiye bwa bagaza kugoma baganira amashyi tubandaye tukwishyira mu ngiro ibyo igihugu kibandanye kibaho hamishye na cumi namenye ibiganiro byarusha musanze muzire cy'umuguzi ari yakuza ari yavuze yuko ati ibiganiro zera mu kwezi kwa gatandatu kuno masezo byareze mariyo carabandanye batoya ibigo ariko abagabo n'abakenyezi byose bari mu yafite izo ijambo byarayiriye ijambo n'ibyanyuma byarabibaye hambare ibyo yapfuyemo baratwereze ibyavuyemo dusanga byinshi barabihurije ko dusanga bise cyo turashyira mu ngiro nta mutsingi ukibere rero ibisigaye nabyo abarorezo bandi baganira ngo igihugu kibandanye kibaho nta murundi umwe cyangwa babiri batozirikira abarundi gucasi bishoboka tuzobandanye tubake igihugu tubandanye abandi tuzoza bakurikiye
nitwa Alain Majesté Barenga nk'abandi mu menshi makuru wagiye mico kama mu ihinyanyirwa ry'ibizwa shingiro byanditse ko ibiringo by'umukuru w'igihugu biduye ku myaka 5 bikaja ku myaka 7 none ganye n'icyubahiro umukuru w'igihugu mugiye iryo hinyanyirwa ryo kwemezwa n'abarundi bose muka n'umuryango wa politike musanzwe murimo ukabashira imbere kugira mwitoze tukaba tuzi ko mu 2025 mu myaka 15 muramutswa abarundi mbega muzotangura gushasha cyanke muzobandariza kuri imyaka 15 muzobiharura gute
iyo je ari bigingo mwego parakwara ino ngwara tuyivemo ibizwa shingiro si by'umukuru w'igihugu ni by'abarundi ibyo bigingo nabyo bitunganijwe mu ntumbero y'abarundi kuba byipfuza rero no muri je uje kumbaza ati mbega umugambo ni wasoro kwizera mana yanjye ugomba kuneza ingorane uno munsi ndiko ndakora igikorwa bantoreye ugiye kuraba rero uri kurakorera igihugu umukuru w'igihugu ni umuntu nk'abandi n'umuntu ushobora kugira ikibazo nk'abandi sidabyipfuza mugabo turabona neza ko ari abantu uri kurakora iby'ejo kandi iby'ejo iby'ejo ni iby'ejo uyu mwaka w'2020 ibyo muri 2020 mugabo ni umunsi w'ibyo bivuze ati imyaka 2017 turasimba kanda tuza kwa rabu kuje wewe gusimba kanga na dusimba ababu kuje mara yona na gusimba kanga ibyo rikatwerekere abe ni igihe twerekere n'imigambo twerekere n'abajeje gusigura ibyo amategeko mugabo uno munsi sumwitwara iko icyo do cyo cy'ibiringo se sumwitwara iko abarundi kumwe bintu amara guheza igihe mbizwa shingiro n'imbere yuko abantu ze n'uko murinda ko amatora zoba nitwagira imana ibintu bikava bukihutirwa n'ibijanye no kwemeza cyangwa kwanga inyanya nziza shingiro n'ibyahera ibyo shingiro muze muri somo harakuri kuri kuvuga nibasanga bati kuko maze gutungana rero musha guhaguruka mukaca mugaza ati mu muri sentare ibyo bizwa shingiro tutubwire yuko niba ari ikibazo cyari mbega mubona bikomeza kuvunye no kuri bibizi tuzi imana tugenda mwaka ngo mu kwezi kandatu bibiheze muto cyo mwari twite mwandike mwitware mubaze iduze atabataritoza abantu baritoza muco mwari mbega mutubonera ibijyanye no bwirizo shingiro gihe nayo igendejwe bizogenda gute muco mwitware mundi murinda abantu bazokwitoza
nitwa Diomede Hategekimana nkorera televiziyo y'igihugu akabazo kanje ka mbere kajanye n'intererano y'amatora n'icyubahiro igihe mwatanga intererano y'amatora muri Berbe mu gisata cyayo kiri Ngozi muhamagarira abandi bose babishoboye gutanga intererano y'amatora mwamenyeje ko iyo ntererano izotangwa ku gushaka kuri uwo wese akunda igihugu ni kuki ryahindutse itegeko
intererano y'amatora twe twatanze intererano tuhamagara bene igihugu amagara bene igihugu gutanga intererano ajye urabona je natanze n'umukuru w'igihugu kugira ngo akaro keza ca amagara abandi bene igihugu mugati bwiza washingiro rivuga iki
ku murundi wese afite ubu abwizwa
guterera mu kubaka igihugu utsimbataza demokarasi n'utsimbataza ubutungane n'umutekano rero itegeko ntabwo ryaje ryunganira umukuru w'igihugu
ugomba kwiyorohereza nawe ngaho byaje byunganira nimbuko rero nimbere yuko iteko rinaza benshi bariko baratanga ubumva ariko baratanga ritaranasohoka ariko baratanga abandi bacu bakurikiye batanze ari benshi cyane abenegihugu batanze nasanze ko baratanga amafaranga benshi cyane mugabo na karoti batanze mugabo habaze kuza itegeko w'umwakuza tubavuze kubwa itegeko tuzotanga umushahara twebwe abarenze amafaranga nuko tuzotanga umushahara wose ku mwaka tuzowutanga tuzongara bati naratanze oya naratanze ya mbere no ku mushahara wanjye bazowutwara nyamara rero ni igihugu igihugu dukuzirikana igihugu igihugu ntabwo isumba igihugu kuko udafite igihugu nta ibyo byose ibyo byo kumenyesha amakuru udafite igihugu kudandaza ntabikunda ntabwo utwara igihugu gitembagaye kaba kabaye rero igihugu kitangirwa muri byose kugira ngo gikubesheho bwabi kandi ihagaze neza kugira ngo ihagare neza kigira indongozi iyo utagira indongozi ni meza
ku bijyanye n'indahiro y'umukuru w'igihugu icegera ciwe n'abagize leta mu kwinjira muri ayo mabanga ingingo ya mbere y'iyo myanyuro ibwiza shingiro ivuga ko Uburundi ari igihugu kidashingiye ku madini Republique laïque muri Mifaransa ingingo ijana n'indwi ijana na mirongo ine na gatandatu ijana na mirongo itatu n'umunani iyo myanyuro y'ibwiza shingiro zirerekana ingene abondondagui bazorahira baja mu mabanga aho bazorahira bavuga bati imbere y'Imana mushobora byose ubwo izo ngingo ntizivuguruza ingingo ya mbere ivuga ko Uburundi budashingiye ku madini mbega hamwe byoshika nimba mu Burundi koko hariho abahakanyi batemera Imana bakazotorwa muri ayo mabanga bazorahira ibyo batemera
hanyuma ikijyanye indahiro indahiro na indahiro mwacanganije ibintu erega imana ni imana ni ibintu biratandukanye bwo ko leta irayike bwo ko leta ntiyegamiye ku idini na rimwe mbwa imana ni ibintu biratandukanye imana ni ibintu biratandukanye imana ni umuremyi w'ijuru n'isi ntabwo ari idini reka nicyo gituma rero mu bijyanye n'indahiro ntabwo bice byerekana yuko Uburundi buhagaraye ku ikunuzi ntitwabuze imana y'abaporoti ntitwabuze imana y'abasilamu ntitwabuze imana y'inuze y'abakatolika eka imana ni imana ni imana rudende kandi kubera iki none turirimba ati Burundi bwacu imana ko tubaye kudutungira kudutagutagututa
kandi umurundi wese aririmba gutyumira
yewe twese mujye muri n'abarimwe arimo urazi imyaka twaburiririmbye ntukiwiririmba Burundi bwacu imana ko tubaye kudutungira ndabwo ari ati idini rya bituha epfo tuva ati idini rya tuha Burundi eka Burundi imana ko tuhaye kudutungira hanyuma rero ngaho kanukara n'agapfungu gusa kari mu bantu cyane n'udutego n'udutego tuza turimwo imana idufashe cyane
aha niho kino gice cya mbere cyerekeye ikiganiro umukuru w'igihugu yagiranye n'abamenyeshamakuru kirangiriye Jerome Niyonzima ndabasezere ndabipfuriza kandi umwaka muhire w'imbibi na 2018 muraranibwe mu banyu no mu vyanyu naho butaha
cyari ikiganiro Nturere Kazoza ikiganiro gice hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo
hakaba ino ngaha rero nshuti bakunze duce tuba turabangiriye ibiganiro vyo mu Kirundi n'Ikinyarwanda twari tubafitiye muri kano kanya ariko imbere yuko duhana gahindukira tubatumire makuru ari imbere turiko turabategura igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda muri yo hariho inkuru yerekeye igihugu ca Kenya aho bamwe mu ndorerezi zarungitswe n'umuryango umwe bwa Buraya bavuga yuko amatora yabaye muri 2017 yaranzwemo utunenge tutari duke turaza kubigaruka ko muri ayo makuru yacu igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu bagenzi bacu bakiriko baraba batororokaniriza Naridiane Nahazwe muri studio ya gatanu Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda bakoze bagenzi banje bose bafashije kugira ngo ano masukuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya bishoboke muhinga bw'ivyuma hariho Facil Gebehu twempi ku izina rya bagenzi bacu tubifurize kubandanya mugira umugoroba mwiza mu banyu no mu byanyu.